mba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 26 0 2023 amakuru twateguriye bashikiriza kuri uyu munsi agizwe n'ingingo nkuru uzikurikira. Umunyeshamakuru Florian Irangabiye kumwe n'abandi bose bafunzwe bazira guharanira agateka kazi na muntu ku mugabane wa Afrika wakwiye kurekugwa. Urano makuru muraza gukurikira akamukishira hamwe tourno la page igihe yariko risozera inama imaze iminsi itatu. Abasirikare 30 bari bamaze hafi amezi atatu bafungiwe mu ibohero rya gisirikare police militaire baraye bashikanywe mu ibohero rikuru rya Murembwe ni mu ntara ya Rumonge bagirizwa kunyuruza amafaranga mu gisata kijejwe imishahara mu gisirikare cy'u Burundi. Naye imiryango irenga 80 yo muri zone ya Kanyosha irasaba umukuru w'igihugu kwitunganiriza ku matongo yabo ariko aranyagwa n'abantu batatu babicishije mu ishyirahamwe bashinze. Muraza kubikurikira muri ano makuru musangwe ikaze.
Inzamba
cyashwe kubara mutano makuru cyatanguriye mu gisata cy'ubutungane mu banuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba. Abagabo batatu bafungiwe mu busho butandukanye bw'iyo ntara ni mu kiringo kitarenze inzwi bakaba bagizwa gushashuza abana b'abigeme. Muri abo harimo umuyobozi w'ishure shingiro rya Kigongo ni muri komine ya Kibago yagirizwa kuba yashashuje abanyeshure batatu abatwaza inda biga mu mwaka wa gatanu wa gatandatu kuri iryo shure. Ni inkuru ya Francine Kanyange.
Kuri uyu wa gatatu ni umuyobozi w'ishure shingiro rya Kigongo muri komine ya Kibago Pascal Nitunga yatabwa mu mvuto n'igipolisi cya komisariya ya komine Kibago. Ibyo byabaye inyuma yaho hamenyekanye ko abanyeshuri batatu biga mu myaka 3 na 6 kuri iryo shure batwaye inda kuva mu ntango z'umwaka w'ishure. Amakuru uruganda rwa radio Inzamba rukura kuri iryo shure amenyesha ko umuyobozi yafashwe inyuma y'urugendo rwabaye kuri iryo shure rwabarongoye indero muri komine Kibago bari kumwe n'umwe mu baserukiye komine muri urwo rugendo rw'akazi. Abo banyeshuri bafite imbanyi bakaba baramenyesheje atakubye umunwa ko ari umuyobozi yazibateye ariko wewe yarabihakanye. Ayo makuru abandanya avuga ko hari uwundi mugabo yagirizwa ko ari mu bo baba barateye inda abo bana babigeme afungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi Kibago. Eka no muri zone Gatabo muri komine Kayogoro hari umugabo azwi ku izina rya Shadrack Irakoze yafashwe mu ijoro ryo kuwa 20 uku kwezi igihe cy'isaha 4 z'ijoro ariko ashurashuza umwana w'umwigeme w'imyaka 15 mu modokari bakaba afungiwe ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba. Nta minsi yari haciye urongoye indero mu ntara Semu Nimpaye yari yamenyesheje ko hari abanyeshure benshi batwara inda mu mashure ariko ikibabaje bene gukora icyo cyaha ntibafatwe. Imvongo ni uko abo bigeme baba bamaze gukwiza imyaka 18. Uyu muyobozi w'indero akaba aheruka gusaba umushikiranganji ajejwe agateka akazi na muntu ko amategeko agenga abanyeshure b'abigeme yosubirwamo kuko afata gusa abakozi bo mu bushikiranganji bw'indero baba bashashuje abanyeshure.
Francine Kanyange urakenuye turacyari mu gisata cy'ubutungane aho basemerera kubwira umumenyeshamakuru Florian Irangabiye arekugwe. Abo nabo bakaba ari abaharanira impinduka muri Afrika Tourno la Page ni nyuma y'inama y'abawuhurikiyemo yamaze iminsi 4 iriko iraba ikaba yasozerewe uno munsi Cotonou mu gihugu cya Benin. Umuhari wasohoye urwandiko ukaba utera akamo ko abafunzi bose ku mugabane wa Afrika bazira kugwanira agateka kazi na muntu na demokrasi ibore kugwa. Kurikira ako kamo. Umuhari TLP urasubiye kwiyemeza kwama ugwanira demokrasi yubahirizwa yibwirizwa shingiro kujanye n'ibiringo by'abakuru b'ibihugu ubutungane bwigenga ubutungane bwa bose imbere y'amategeko ubwisanzure mu gukorera igihugu. TLP isaba leta z'u Burundi, Guinée, Gabon na Togo kurekura bagenzi bacu Lorian Irangabiye, Jean-Rémy, Ibrahima Diallo, Omar Sila, Mamadou Diallo, Ba na Prince Fadel bavundiye mu ibohero bazira akazi kabo ko kugwanira agate akazi na muntu na demokarasi twamagarira abategetsi ba Afrika kuvavanura no gukandamiza abanyagihugu abaharanira agateka akazi na muntu abaharanira demokarasi no guha uburenganzira bumwe abanyagihugu gukorera igihugu kugira umubano umere neza abanyagihugu nabo babeho neza
en vue de garantir la stabilité sociale l'épanouissement des populations
turandanya n'amakuru tateguriye kuri radio Inzamba mu gisata cy'ubutungane nyene mu rwego rw'intwara miheto abasirikare bashika kuri 30 barakurikiranwa kubusuma bwabereye mu kigo kijejwe guharura imishahara n'ubutunzi bwa gisirikare DCT bahu nabo bakaba baraye barungitswe mu ibohero rya Rumonge abasirikare bakaba bari bamaze amezi arenga 3 bafungiwe mu gasho kikambi ya police militaire i Bujumbura bofise niyongere
abasirikare magera kuri 30 bakuwe mu gasho ka police militaire bajanwa mu ibohero rya Rumonge ku muhingamo wo kuri uyu wa gatatu bakaba bagiye mu modokari za gisirikare zibiri imodokari yo mu bwoko bwa Coaster hamwe ni kamyonete ibaherekeje bita pickup nkuko amakuru atangwa n'abasirikare bo muri police militaire abivuga ayo makuru nyene abandanya avuga ko banungiswe mu ibohero rya Rumonge inyuma y'igihe kingana ukwezi icuma cahora kuri DCT kije kurandurwa n'abasirikare bivugwa ko bari batumwe n'abakuru mu gisirikare ayo makuru nyene akabandanya avuga ko irandurwa gico cuma ryateye amakenga abandi basirikare mu gihe caranduwe abagizwe ubusuma bwabereye muri DCT bariko barasambicwa n'ubutungane bwa gisirikare bita auditorat militaire bamwe mu basirikare bakavuga ko hoba hari amakuru bamwe mu bategetsi mu gisirikare bo batashaka kwamenyekana abo uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe gwamenya amazina mu bajanwe mu ibohero rya Rumonge akaba ari Ajida Major Ndagijimana Ajida Major Nibizi Ajida Chef Katihabwa na Ajida Chef Niyonzima bose bakaba bahora bakorera mu gisata DCT mu gasho ka police militaire akaba asigaye abandi barenga 25 bagizwa kugira uruhara muri ubwo busuma bubera mu gisata DCT uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe nitwashoboye kuronka kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi kugira gice avuga kuri ayo makora tangwa n'abasirikare bo muri Bataillon Police Militaire
urakoze bon fils niyongere tukiri muri ico gisata twagira dukosore mu makuru yo kuri uyu wa gatatu twari twihenze tubabwira ko Colonel Jeconias niho ari imbere arongoye akarere ka mbere ka gisirikare nkuko byavuzwe mu makuru yacu ahubwo arongoye imwe mu ma brigade y'akarere ka mbere ka gisirikare brigade y'ijana na cumi muradutunga abasirikare bayirimwo bakaba bakorera mu ntara za Cibitoke n'abubanza inyuma y'aka karuko gato amakuru cyabandaniriza mu gisata cy'imibano
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu Inzamba akaburungu org
imidogo ni yose mu miryango ishika 81 yo muri zone Kanyosha komine ya Muha ni mu gisagara cha Bujumbura iyo miryango yidoga ivuga ko yanyazwe amatongo yayo yo muri site ya Nyabaranda bakagiriza akagwi k'abantu batatu gafise ishirahamwe rivuga ko ari ryo nyene ayo matongo abanyagihugu basaba umukuru w'igihugu kubafasha ku bagasubizwa amatongo yabo Valerie Mucho
iyo miryango yo muri zone Kanyosha ivuga ko ako kagwi k'abantu batatu kabanyaze amatongo angana na hegitari 12 ziri muri site Nyabaranda iyo miryango idomako rutoke witwa Michel Manirakiza ari warongoye iryo shirahamwe ryitwa ko ari ryo nyene amatongo ko ariwe ariko arabatoteza umwe mu baserukira iyo miryango asigura ko ako kagwi ari caduka kugira kabanyaga amatongo yabo iyo miryango ivuga ko yituye inzego zose kugira basubizwe aya matongo ariko n'ubu nta kirakogwa basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubakura ko ako kagwi kariko karabanyaga bagasubizwa utwabo
uwe ete dutari niko tulashkari umuze iwaati sebarungi ahaguro ke agudu kawaati mukibu kutawaati kukari kira wako mbani sebarungi muka tulabarungi kutu kutunga amirizu kwe kutula kutu kwe kutunga kwe kutamindara kwe kumoba muge achi kandari li mirigaragari sebarungi agudu kawaati nukwe tularushi tularushi ati kumore sa matungo yaki ati nyo yapasen na reka yari mukabu kawano baki nyaji ama chungo yaki nukuri kukabudu chungane.
Abajijwe ikibazo kuri iyo myidogo y'iyo miryango Michel Manirakiza arongo iryo shirahamwe rivuga ko ari byo nyina matongo yishuye ko ukeneye wese kugira ico abaza yo kwitura ubutungane.
Hadi inzamba gateka kawe turabandanya namakuru twabateguriye mu gisata cintwaro ibereye komine ya Mukazango iriko irasha ivyo byaraye bishikirijwe kuri wa gatatu n'umushyiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi nije kuvendira ko buca hari mu nama ya shije abarongoye iyo komine hamwe n'abanyagihugu iyo nama ikaba yabereye kuri Sescapers mu Nyakabiga mushirangaji wa mbere akaba yaciye asaba ko umukuru wa quartier Mugoboka Jean Pierre Nimbona ahagaritswe asubirizwa kuko ngo atakibereye umushirangaji wa mbere Gervais Ndirakobuje
mwe n'abanyago komine Mukaza iri kirasha umwotsi uri kuraduga muri komine Mukaza karitie Mutanga yakuwa mwenongo ya kisakara cha Bujumbura mwichari liwaza vyo sebe mwuriko mine Mukaza litori nishu ito nda kusama mwishikila nganji baza kuruwa wako mine Mukaza ukitwa awi narunji kesisiswe kito kumine Mukaza ukitwa awi kwa hali ingorane munu zoje nduki hile ila mwari nduki wawuri kuruwa kora na haki watu tufise mwuri wanza tulimo ito gila namba mwadasuki iti mwishikila nganji wabere kufi wanje singila namba ubitiliti awi kute uwanje kukumila bani mwishira kufata komine mwishire mwujifonsi yoku igwai unabata hali ya na uzo utari ichira mwuriza wa mwome zinde ene ya komine siti wawe ni jare ene kihugu komine siya mustangeli izone siya shefto zone kartie siya shefto kartika juse ni jare ene kihugu awaruni tumenye ere yuko iyo hali ya tuboye tuandi kudukete tutangimiho neto kukumatu mkienda wanosa kuchishamu iji isho dusiga itu turu menga no mpiru tapomye wapi ibya kartie Mutanga siti chef do quartier Mutanga site na kibereye ko mu mvyeyi wa Mutanga site nagire no kintu cya furugo tabindi yakwa munako yitagara cya Bujumbura chef do quartier Mutanga site asubirizwe byihuta
igisata cy'ubutungane n'ubutunzi imyaka 10 izoba irumanye kuri wa gatanu genekezo ya 2070 mwaka wa 2023 atabutungane buraba kubaburiye ibyabo mu isoko nkuru ya Bujumbura bishikirizwa na n'ishyirahamwe Olicom rigwanya bajye biturire n'isesa bugwanya amatungo ya leta Gabriel Fyiri akabona ko hakwiye kujaho umugwi wotunganiriza isinzi ry'abanyagihugu ibyo byago byashize mu kangarate kuri kira umukuru wa Olicom ni Gabriel Rufyiri.
Ubutunzi bwatokomboreye ahantu hahora isoko bwangana hafi ibice 200 kwijana by'umwimbu wose igihugu cimbura kuko murabizi neza yuko soko nkuri ya Bujumbura yari nkigega akarere kuko ibihugu nk'u Rwanda, Kongo mbere no muri Tanzania batari bake basumira ahaho dzo nkuri ya Bujumbura kubona rero imyaka 10 yigoroye mu byukuri isoko itarubakwa n'ukuri jewe ndavyita nko gusamara no kwanjanjwa kudasanzwe kwa leta kuko ntibishobora gusigurikana gato ingene ikigega c'igihugu hashobora guhera imyaka 10 aho hantu hatarubakwa aho hantu hataraja inyubako ishobora gusubira gutera iteka igihugu n'abanyagihugu n'ukuri biragoye gusigura biragoye kumva ico ni cyambere kigira kabiri kidasiguri sikitumvikana n'ukungene abadandaza batikirije ibintu ahantu hawo dusongo ya Bujumbura kugeza nuno munsi benshi baduze ruguru bikoreye amaboko abandi nabo bacitse abasazi no kuvuga bafite ingwara zo mu mutwe ata muntu numwe ariko arabagarukirako ibyo bintu biragoye kuronka insiguro ngo ica n'ica kabiri ca gatatu kidasiguritse n'ukungene kugeza nino saha ahantu hawo dusoko yahiye hatarakubugwa muzi ingaruka mbi mu bijanye n'amagara y'abantu mu bijanye n'ibidukikije kubona abantu bakorera aha hahoze isoko imodoka zihari murabona imvura iguye ibintu biba murazi ibintu byahiriye harya amabati bapire ya maradiyo n'ibindi byinshi bizana ingaruka mbi ku magara y'abantu ntibisiguritse navyone ukungene iyi soko itigeze kubugwa iyi soko ahantu hahiriye ibintu bitari bike atigeze hakubugwa ngo hashobore gutunganywa neza badandaza bari barafasha amadeni mabanki n'abadandaza baduze bikoreye amaboko uno munsi batagira wo baganyira batagira ayo bacira nayo bamira leta yagomba kuba yarafashe ingingo yorohereze abo badandaza mugabo nuno munsi abo bantu nta na kimwe cyako
kubaga bya rufyiri abona ko leta yarikuye gushiraho umugwi wigenga kugira ngo wige ingene ico kibazo cituregwa gisoko nkuri Bujumbura cotoregwa umuti n'ubunyene kurikira umukuru wa Oricom
tukipfuza rero yuko leta yoshiraho umugwi wigenga ushobora gufasha kwiga ibibazo byose hejeje kuvuga kugira ngo leta ishobore kugira ibintu bifatiga ifatirako ikindi nacyo kidasiguritse ni kubera iki amasoko yagiye arasha tutigeze twumva no munsi numwe abantu bayaturiye erega nico ni kibazo gikomeye cyane muraza amasoko yahiye si soko huri ya Bujumbura gusa yahiye hariho n'andi masoko atari make yagiye arasha mugari twigeze twumva na gatoya abantu babigizemo uruhara kubahanywe tukifuza yuko leta yofata ingingo kuko niyihagarariye igihugu n'abanyagihugu barekane mu byukuri ingingo zafashwe haba mu bijanye n'abadandaza badandariza ngaha hantu haho zungura Bujumbura habe ikintu cyo kwitwa suivi psychologique habe ukubafasha kugira ngo bashobore gusubira kwiyubaka ba develop kimwe twita resilience ikigira kabiri cokogwa nuko uyo mugumaze kujaho ukiga ukungena abantu bahoze bakora ngaha ku isonkuru ya Bujumbura bosubizo bagateka ko barakambuwe mu byukuri nuko hoca habaho ubuhinga n'uburyo bwo gukingira amasoko bigaragara twese tukabibona ko amasoko akingiwe
Gabriel Fyiri harongwe ishiramwe Oricome di Sanveri haranira kugwanya isesa kugwa ry'amatungo ya leta Radio Inzamba gateka kawe nonga haduce dusozera makuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwe mwese abari ko baradukurikira mwakoze mwe mwese bagendaje bafashije kwegeranya ano makuru kuri mikro bari kumwe na Eddie Claude nazwe abandi bifunje kuranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha